Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio y'inzwi muri kumwe na Jodiane ni nahaje ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku giro ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku bari mu Rwanda, abari Uganda mu karere ka Kisoro, namwe bwe muratwumva atankumanzi ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse yacu ya Facebook, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bacu kubakurikira imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'ijuru rya Amerika. Mwayibonye ko twabatumiriye muri isanga y'uno munsi. Umufasoni Marguerite Barankitse yashinze kandi agatwara ikigo Maison Shalom Magi azwi mu bushimwe bwinshi yaronse ku isi nkwaranira agateka kazi na muntu na cane cane akabana. Aheruka no gushinga ikigo kindi camwitiriwe citwa Fondation Magi Barankitse. Twamubatumiriye rero muri studio z'ijuru rya Amerika, ari mu rugendo rw'akazi aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Marguerite Barankitse, ikaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga y'uno munsi.
Amahoro neza Diane, urakoze kuntumira.
Ego, akabazo kambere ni kiriko kirabagenza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ikiriko kirangenza no kugira ngo natumiwe na Duke University, University rero yo muri North Carolina. Yantumiye kuko yari yarampaye agashimwe, irampa cyo bita doctora honoris causa. Rero ncamboneraho kugira ngo nshobore kuramuta inshuti n'abagenzi abadushigikiye iyo myaka yose 30 tuzoshikana mu mwaka uza. Kandi kugira ngo menyekanishe ni na Fondation Shasha yanyitiriye twashize iki icicaro cyayo mu Bubiriki. Ngomba rero ko abantu babimenya ko twa Maison Shalom yagize iyindi ntambwe iticaye gusa muri Afrika, tugomba ngo ubwo butumwa bumenyekane ku isi.
Murabivuze ko harimo no kumenyekanisha Fondation Shasha, ikigo gishasha kibitiriwe Fondation Magi Barankitse. Kuki Fondation Magi Barankitse? Ni igice kije kicongera kuri Maison Shalom, kuki mwashimye kushiraho iyo fondation?
Mu by'ukuri si jewe Diane nabyiyumviriye. Iyo umuntu rero atanguye gukura akarenza imyaka 60, abamye bashigikira kuva ikigo Maison Shalom gitangura muri Gitugutu 1993 mu Burundi, barambwiye ku isabukuru yanje y'imyaka 65 umwaka uheze, barambwira ati turashaka koko icivugo cawe c'urukundo kitoguma gusa mengo. Iyo bavuze Maison Shalom bavuga ni kintu cerekeye gusa abana, ariko ubutumwa wamuvuga nitubuzi, kandi abantu nibakuzi, niwubahuke utureke na bagenzi bashya tugire fondation ikwitiriye. Nangura kujyanka na byanze haciye imyaka 4 bagumye babimbwira babimbwiye nk'ishikana imyaka 50 barasubira barasubiriramo nabwira nti muzobigire napfuye atoya dushaka ku icyo kivugo cy'urukundo ukushaka kw'abantu bumva ko bavukana bumva ko ari umuryango umwe w'abantu uko wakabivuze bishobore gushwara imbibe z'isi bimenyekane ati kugira rero bimenyekane nushobora kuguma wita ari mezo shalom ati nibyo uzobandanya urondera uburyo bwo gufasha ikigo mezo shalom mugabo giri yindi ntambwe nubyubahuke niho rero nahava nkabagamburukira nkabemerera hanyuma rero benshi barimwo harimwo ababirigi harimwo abadagi harimwo abataliano aba n'abaswisi hanyuma rero nuko rero kuva umwaka uheze ububirigi bwaremeye icicaro cyacyo kiri muri komine ya Wavre mu bubiriki
hari uwo hava yibaza ati none Marguerite Fondation Magui barankitse na Maison Shalom haraho bizuba bisaniye wavuze icurukunze ibikorwa bitandukanye navyo bizoza bitandukanira ku kiga Magui
nibizoza bije byuhirira bije bisagira bije kugira ngo abantu ntibagume biyumvira kuko benshi baritiranya Maison Shalom na Orferina bije rero kugira ngo bisigure kubwo butumwa bw'urukundo butagenewe gusa abana bwagenewe kiremwa muntu ni jambo ryubaka isi kazohava iba iparadizo si kuko benshi bavuga ati none magugira ko ugirugire kongregasyo ko nijeze hanyuma bahazobe abene magi ndavuga nti hari amakongregasyo menshi deka nta kuko ugize kongregasyo religieuse urumva urakuramwo abari kumbure araba islam araba poroti araba katolika n'abato barabatijwe ubwo rukundo rero rurengera ibyo bintu byose ndabareka kuko jewe nyene igihe mpagurutse nahagurutse kukubera nemera by'ukuri sinzo leka n'abatemera imana baremera imico myiza imico myiza y'abantu bavukana kuko turavukana rero jewe naremeye navyemeye bije byongerera ko kandi ari ico bisana kukubera nije navyaye Maison Shalom Maison Shalom n'umwana wanje
nuko rero ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Marguerite barankitse niwe mutumire wacu muri benshi mwatwandikiye mudusaba ko tubahamagara tuje ku mirongo itandukanye ya telefone turahera kuri Aron ikaze ku ijwi rya America no muri Isanga.
Okay, murakoze cyane kutwakira hiyo kuri Radio DC ya Amerika.
Uherereye gaho?
Ndibo iburundi bujumbura.
Ibujumbura. Akabazo kawe rero kwa Magui.
Hello.
Turakumva akabazo kawe canke intererano?
Okay, akabazo mbaza uwo Magui Sharon mbaza nshaka kumenya cyiwe asanzwe
ngo ko ushaka kumenya iki
umuntu yakigwe muri iyo centre yiwe ikakabazo ka kabiri ati mbega yobi abitwara gute mu gihe yoba ari burundi cyangwa ari hanze biroro ikibazo twanze twaruta
ushaka kumenya ingene wo kwakigwa muri fondation ukaba umunyamuryango wa
ukuntu yakira abo bantu aca muri ayo masantre ni gute nize kitere yisungiki barabamuzanira arabarokrita cyangwa bigenda gute
ngira ngo ariko avuga abana ufasha Magui
ariyo nagira ngo ndakubwire uko wewe uriko uritiranya ikigo Maison Shalom kigitangura igihe hari injyane mu gihugu banzanira abana mugabe urazi ko mezo shalom itigeze by'ukuri ifasha gusa abana ko yafasha abantu benshi bimico kwinshi ko yakorera mu maprizo atandukanye ko yakorera no nabana bo mu ibarabara nabana bagwaye ko yubatse ikubaka ikubakira abana niyigeze ibasantre ngo umuntu ngo kugira ngo aje muri centre yamye yigisha ito abantu nka kujya umuntu agwaye yaragenda muri hôpital Rema nka kujya umuntu yiyandikishije mu ishure yaragenda muri école paramédicale cyangwa école internationale urayizi pépinière de l'avenir nka kujya muri Aman House Bujumbura nka kujya Ingozi twari dufise aho abanyeshuri bo muri kaminuza barara nka kujya mu Rutana cyangwa mu Canguzo cyangwa ahandi hose twarakira abantu ubu rero fondation si centre fondation ni nka kujya yandi ma fondation aronka arondera uburyo bwo kunganira ibikorwa byiza nukuvuga rero ko iyo fondation magi barankitse izorondera uburyo bwo gufasha ibikorwa byerekeye urukundo byerekeye ibiha agateka kazina muntu ikabyubahiriza ari uwushaka kubaka ishure afasha abantu kurondera uburyo hanyuma tukashobora biciye kuri ubwo buryo gufasha kwisi by'ukuri biparadizo si centre ya Kiraroni abantu
yego akabazo Aroni yamaze no kuva ku murongo mugangira ngo inyisho arayumvise arabajije ati ivyo bikogwa muzo bikorera hehe mwavuze ko fondation imagi barankitse ifite icicaro mu Bibirigi ivyo ifite icicaro mu Bibirigi mu gihe Maison Shalom mu Burundi ntikiriyo
yego
hanyuma Maison Shalom iri mu Rwanda umuntu yo kwimvira ati magi ivyiwe bite mu Burundi byahereye
huya erega Maison Shalom na ushora kuyifuta no mu Burundi nifutika kuko wararedze umwana sico kimwe nukubaka inzu nukuvuga Maison Shalom iracyahari iriyo mu Burundi kuko bo biyumvira institution je sinigeze nkorera institution ishira hamwe kuko iyo bavuze Maison Shalom mu Burundi biyumvira ishira hamwe Maison Shalom muga je niyumvira abana abana ba Maison Shalom rero nabaciye muri Maison Shalom nabafashije na Maison Shalom ubwo butumwa bw'urukundo bwagumye mu mitima y'abarundi irabandanya rero ariyiri naho leta nishora kufuta ngo abo bana bose none abana baciye yo ko barenga 50,000 mwibaza ko atariho bari barubatse ingo zabo noneho rero Maison Shalom ngomba kuvuga iriyo no mu mitima y'abakrowe bakorera leta y'i Burundi irimwo mu mitima y'abazefire babaye ba ambassadeur babaye abakwe bacu
hanyuma kuki fondation magi barankitse igiye mu Bubiligi
ni kubera abashatse ko ibaho bari bashoboye kumpa inyubakwa bashoboye kumpa address ariko rero izoshobora kuza no muri leta zunze ubumwe za Amerika izoshobora kugenda muri Swiss izogenda mu Butaliyani izogenda nka kujya ama fondation aragira icicaro cya mbere ahantu umugabo bakugurura n'ikindi cicaro mu bindi bihugu naho yimiriwe
ego turafise Kenny irakoze Kenny kaje kuje kujya Amerika no muri Isanga Kenny
allo
Kenny uherereye
Nherereye mu gisagara cya Bujumbura ariko nsanzwe mvuka mu ntara ya Bururi
usanzwe uvuka mu ntara ya Bururi akabazo kawe kwa Marguerite barankitse twagutumiriye uno munsi
turamuzi neza afasha abana b'imfubyi abana batishoboye ariko kugeza ubu aramaze imyaka myinshi ari hanze y'igihugu bamwibarutse hariho abana benshi bamerewe nabi kandi bamukunda hakaba n'ababyeyi bamukunda bamwibarutse Ijoro.
Ikibazo cawe cacitse ariko uravuga ati mu bana biwe hari habamerewe nabi n'abagize iki?
Hari abamerewe nabi mu bana b'u Burundi, bana biwe, abana yahoze areze.
Akabazo kawe rero ugashaka kubaza iki? Akabazo kawe kini?
Sa.
Akabazo kawe? Keni urikura twumva?
Ndiko ndabumva.
Vuga akabazo kawe rero, icyo ushaka kubaza ni icyahe?
Naringize nti.
Sa.
Ati nabana benshi bamerewe nabi mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Afrika rusange hari abamerewe nabi. None nk'ukundi gihugu kandi akunda n'abana b'u Burundi bamerewe nabi. Arafise intego
yo kuzogaruka mu Burundi. Nizere ko ikibazo cya kenda cumvise neza. Telefone we ntituriko turashobora kumvikana. Marguerite warankitse Keni mu Burundi ati hari habo wahoze ufasha bamerewe nabi, hari umugambi wo gusubira mu Burundi kugira ngo uje kubafasha canke urabye ibindi ubakorera ku migambi itandukanye mu gihugu cy'u Burundi?
Hari uwo kwanke igihugu camwibarutse n'umuvyeyi, igihugu canyibarutse n'umuvyeyi. Keni urabizi neza ko atari je nashatse kwangara, baranyangaje mugabo kandi ndi mukirisu ndemera urukundo. Nico gituma niyo fondation Magi barankitse igiye kunyitirira, ishaka kwigisha guhariranira, kugiriranira imbabazi, ishaka kwigisha kw'abantu batase, kw'abantu iyo batase bicara hamwe bakumvikana ibyabatandukanya bagashobora kuzurizanya. Rero nikimbuza nejo byoshoboka no garuka. Mugabo ubimenye Keni, urukundo ntirugira imbibi. Kandi kuva kera namambwira n'abarundi, je sinahagurutse kukubera abarundi. Nahagurutse kukubera nemera urukundo rw'Imana yatuvukanishije, kandi nemera kumuntu kiremwa muntu wese tugize umuryango umwe. Rero abanyumva na wewe Keni ushoboye gufasha nabo bana bamerewe nabi, mufashanye canke abo bana bandi nareze bafise uburyo bafashanye, kandi nzohora nama ndiko ndabikora. Nuno munsi ndafasha, nuno munsi mu Burundi ndabafasha, abo bana baramamagara ngabafasha, nzobandanya ndabikora.
Ngira Keni yatomokewe. Turafise kandi Floribert. Floribert ikaze kujugira Amerika.
Murakoze cyane.
Uherega Floribert?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Akabazo kawe canke intererano?
Jewe amini nagomba gushimira umupfasoni.
Turakumva Floribert bandanya.
Nagomba kumushimira ku byiza akorera abana b'u Burundi ndetse n'abantu bakuze. Kuva na kera bamye tumwumva mu bikorwa byiza yamya. Naho leta y'u Burundi kagombye kumwubahiriza, yagombye imutoteza. Niwo mutera intege ndamubwira nti akomere. Abarundi swazi akamaro yatumariye, nabanda agatera imbere nk'umusiga tanya kuri icyo yiyemeje. Reka abarundi swazi icyo yamaze n'Imana ndazira mushigikiye mu bikorwa akora.
Murakoze cyane.
Urakoze Floribert, ugira umunsi mwiza ngaho i Bujumbura mu Burundi.
Urakoze nawe.
Floribert ati ukomere kwibanga, arazi ico wakoze n'abandi ngo barazi ico wakoze, ariko hambavu yabo hariho n'abandi bafise ivyo bakwagiritse. Igihe cy'u Burundi uri ku mutahe mpuzamakungu ukurondera uwo mutahe niyo fondation. Numva ko nta bishobora kugongana.
Diya nagira ngo ndakubwire nk'umuntu yemera by'ukuri, yemera Imana kandi w'umukirisu. Urazi ko Yezu igihe bamushikanye imbere ya Pilato, yarabajije Pilato yarabajije abamuzanya abafarizaya ati none mumwagiriza iki barabura icyo bamwagiriza mugaba yavuga ati none mugomba ndekurende ati uwo muntu nuwo kwica ati dushaka Baraba nanje nibaza ngo umwaka nyene bandumikiri uwo mutahe umwaka bancira urubanza ko ndumwicanye amakungu yarakoranye Yerevan mu minwe ya George Clooney bampa agashimwe bise umuntu akangurira urukundo akangurira ubuntu isi yose urayizi ingene bayise pour l'éveil de l'humanité for awakening humanity urabibona rero igihugu canyi barutse kinchiri rubanza ngumwicanyi isi irakoranye amakunga arakoranye impaya gashimwe nk'umuntu ya ashaka kwisi irangwamwo urukundo ivyo rero ntibidusamaze nibinca inkokora kandi nababirigi kwi urabibona neza ko babisinye nganda afise ibipapuro vya statue kumwami yabishize ko ikinkumu akemereyo fondation et arrêté royal nguko bayita bari banze bari bazikani ko abarundi banciriye rubanza ngo gupfa mu byukuri rero barabizi barabibona ibyo ntibidusamaze kandi ntibizobuza ko amakungu urabibona nca none sinca muri aeroport none sinerekana ibipapuro none nibabibona
nta na rimwe birakugura muri aeroport uri kuraza nka muri Amerika avuga ati
nta na rimwe bara magarika oya mukabara bizi hari ababibona ngira ngo bararungitse kiretse kera ngifise indangamuntu z'i Burundi niho nagiye muri Turki Istanbul bagize nsanga ipasport yanje y'i Burundi barayirevutse niho nabimenye ko byukuri bagiye gira hanyuma nca ndahindura rero indangamuntu nca ndasaba ibipapuro vya Luxembourg ubu rero nibaza ko nidegenza kandi nabo nyene nico gituma iyo fondation ije kubwira nabo nyene banciriye urubanza rwo gupfa nabo banshize kuri liste nabavukanyi nabantu nabo nyene ngunda kandi sivyo kwigirisha turi mu ikarema uwo somigi somwa cuno munsi cikirimwo kubabaranira narabababariye
tukivuga kuhomagi uno munsi yegukira nk'umuntu mwese agira igihugu mu Burundi kazi uriki ariko urabicishijemo uvuga ati nta passeport y'u Burundi nkifise mfise ipapuro vya Luxembourg mu bivugwa ahatandukanye no kumbuga ngurukana bumenyi uvuga ko wasavye uvuze ati nasavye ipapuro ariko hariho nabavuga ko ico gihugu coba caraguhaye ivyo ipapuro kigusaba kuba umunyagihugu witeka wacu ivyo byo bari ivyo canke namakuru yo gushikuza
namakuru yo gushikuza kandi gushika ubusa ndaronka ubwene gihugu bwa Luxembourg ntabwo narondeye kuko jewe n'ukuri singira isoni tu uwumba jije zo kuvuga ko ndi murundi kazi n'igihugu canyibarutse nakuze soko kurambira ko fise ababyeyi babiri umuvyeyi yanyibarutse yitwa Tereza n'umuvyeyi yanyibarutse yitwa Burundi no kuvuga nta na rimwe nico gituma tuvuga igihugu catwibarutse none warabonye umuntu yihakana uwa mwibarutse kandi si Burundi bwanyihakanye nuko utandukanye Burundi ndacara umwana wacu mugabo sindi umwana wa CNDD-FDD jewe twatase n'abategetsi abayobozi b'u Burundi je nitwatase n'u Burundi Burundi n'umuvyeyi wanjye kandi nico gituma niyo fondation izoshira imbere by'ukuri abo bana b'u Burundi kuko ngo umuryango uhera ku muryango kuko nibo bampaye icondi aho ndi hose ubwo ruzogi aho nataye ruzogi ni mu Burundi kandi Imana yampaye ico gihugu novuga umuntu yarambajije ati mbe wanditse igitabo wo titre wo gihani yahe Bugango, pour ma maman le Burundi, je ne me tairai pas. Ni cyo shaka kandi nizo nzo
ndari ndikora hari umugambi wacu w'ico gitabo
eko none ndatanguye gusaza numva ko shaka gusigira gigiza
eko turafise Marcel twagira Yezu kuri ndi murongo wa telefone. Marcel ikaze ku ijuri ya Amerika.
Murakoze.
Uherereka Marcel?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Akabazo kawe canke intererano kwa Marcel twarankitse twagushimiye no munsi.
Na kabazo nshaka kubaza madamu ikibazo mfite kijyanye na bamwe mu banyeshuri yareze abana barihiriwe amashuri na Mezo Shalom mu minsi ishize. Hari abiga mu makaminuza yo mu Rwanda twumvise ko bakuwe ku rutonde rw'abahora barihirirwa na Mezo Shalom. Kibaza ese ko ubu ngubu ari mu buhungiro mu bihugu byo hanze, niwe wabikoze arabizi cyangwa byakozwe n'abandi bamufasha kureberera icyo kigo? Akabazo ka kabiri, abantu benshi rimwe na rimwe iyo bumvishe OMG nk'izo ngizo usanga bafite inyota yo kujyayo kugira ngo bafashwe nabo, ariko rimwe na rimwe ugasanga bo bafite intumbero yo kureba abantu bameze batya wenda ahanini nk'impfubyi kubera igihe Mezo Shalom yashingwaga wasangaga ibihugu byinshi biri mu mutekano mukeya akita ku mpfubyi rimwe na rimwe. Ese ubu ngubu nta kuntu bashobora no kuba bafasha umuntu mu miryango itishoboye baturuka mu miryango y'abakene? Nuko tubazo tubiri nari mfite. Murakoze.
Murakoze Marcel twagira Yezu ngaho i Kigali mu Rwanda. Marguerite barankitse mikro nigwanye ku tubazo tubiri.
Marcel nagira ngo ndakubwire ko nubundi mu Rwanda ko naje mba mu Rwanda, hanyuma ko icyo kibazo cya mbere abanyeshure uzobabaze ibyo bari basinye. Burya rero umuntu kugira ngo aronke imfashanyo yo kwiga muri Mezo Shalom barafitani hariho amasezerano basinyiranira n'umunyeshure. Ayo masezerano rero aratomoye, umunyeshure yemeye kwakira iyo mfashanyo yo kwiga arabisinya. Ubirenze ko rero ayo masezerano arimo cyane cyane imico ndangagaciro byanditse, ubirenze ko baraguhamagara bakakubwira ati ibi bintu ni wewe wabikubise ko umukono wabirenze ko, ubirenze ko rero baca baguhagarikira iyo bourse d'études. Abo rero banyeshure uzobabaze kuko baraje kandi twarabandikiye turababwira ati amasezerano twasinyiraniye kuri iyi tariki warayarenze ko, uyarenze ko baraguhagarikira. Rero sabo dukorana boba baraciye iruhande ngo babikore kuko turi kumwe nacyo tugize urunani nabo dukorana. Noneho abo dukorana naho yo mu muyobozi wa Mezo Shalom ari mu Rwanda n'uwahoze ari umwana wa Mezo Shalom Lisa Nijimbere, nacyo rero agira tutaba turi kumwe. Nuko rero benshi abanyeshuri twabahagarikiye kuko bagira ngo urabona barapfa gukwita k'umukono mugaba atabi bisomye neza. Twarababwiye warenze kuri iyi article iyi niyi none urahagarikiwe ni bourse d'etude. Ica kabiri nacho hajya uvuga ati umbega nitwigeze dufasha burya impfubyi gusa. Oya abantu baritiranya nico gituma mwokurikira neza mukaraba ubutumwa bwa Mezo Shalom bwabaye ntitwafasha impfubyi gusa. Ego twaritaye ku mpfubyi mu mezi ya mbere kuko nibo baje baduhungira ko na jewe nibo nari nahunganye, mugabo mu nyuma twarafashije abari mu mabohero, twaragize amakoperative gushikaho tugira bank, twarubatse ibitaro, twaragize amashure, ayo mashure niyigwamo impfubyi gusa. Mugabo turaraba ukeneye gufashwa kurusha uwundi, hanyuma tukagira inama nk'ubu mu Rwanda abo dufasha gusa impunzi z'abarundi harimo abanyarwanda mugabo tubahabwa n'ubuyobozi bw'amadistrict batubwira ati aba bantu ni mubadufashirize canke iyo tu abakongo bahunze nabo bari mu ikambi ya Mahama nabo nyene barajamu mezo Shalom ntiyigera ivuga ngo ifasha umuntu kubera religion canke kubera ubwoko kubera intara uraraba mu mateka yacu ivyanditsweko
dusubiye ku mirongo ya telefone platine mum kudra nizere ku izina ryawe ndarivuze neza kudra mahoro
amaro cyane
iryo zina ndayivuze nuko nyene witwa canke ndari isomye nawe
oya ntacyo bitwaye igikuru gusa nuko kudra warisomye ko bikwiye nubwo iryo yindi ukuntu cyameze nk'ibigucanga
yabuze nk'imicanga uherere he ga kudra
amasatu mvuga nagiye ndi muri Afrika y'epfo ariko mvuka mbonge mu Burundi
Afrika y'epfo mu gisagara cya he
Johannesburg.
Akabazo kwa Marguerite barankitse twagutumiriye.
Ego ndabaramukije cyane mama wacu.
Amahoro neza kudra.
Murakomeye iyo.
Ego ndi mu rugendo ariko ndakomeye. Ego.
Ego ni byiza cyane. Ha majina yitu tubazo tubiri twonyine nashaka mu mpe ku muco. Ubuheruka kizigenza wacu nyakubahwa perezida yaheruka muri hari mu bubiri gumengo niba ntihenza aho yabonanye n'abarundi baba hari ahandi hanze twarabonye abashoboye kumwitaba bamwe bari barongoye bide n'indega ka bahani agateka kazi na muntu wa mutampacu n'inde
Pierre Claver Mbonima
Mbonima bose barabonanye abantu tutaziga nuko mbere bo kwicaranye na hamwe ngo baganire ngo butumwa bwa bwaragushikiye canke ntabwo bigeze baguha hoho woba waripfuje ko wari kuhaba kabazo kagira kabiri koba muri programu zawe wo gutegekanya gusubira mu Burundi icyo gusa nibyo bibazo nashaka kumwe ku muco
urakoze kuti hari katu muri Afrika y'epfo urakoze katureke Marguerite warankitse ku ishuri magi
kudra wanyise ti mama wacu dukunda nanjye urazi uri kibondo canje ngunda nico gituma nahagurutse haraciye imyaka irenga 40 guko abantu banzi kuva mu gihumbi n'amajana 993 mugabo ni wa soma mu mateka yanje namye mpaguruka kuva nkiri muto kuva mfise imyaka 24 ndera abana baba babuza ababyeyi babo ndabaha mu buryo buke mfise nukuvuga rero urwo rukundo rwamye arigo rundanga nta muntu numwe ampamagara ngo ndeke kwitaba rero igihe yari mu Bubiligi jewe nari mu Rwanda utimbega iya guhamagara ngo mubonane wari kugenda ega ndumukirisu sino kwanka umuntu amamagaye ngo tuganire kuko nta numwe marira ibomo umunsi yo mpamagara kambira ati ngo tuganire no ugenda nkamwitaba nk'umuvukanyi mugabo sinda mwitabe nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko ari hivyo gushika ubu kuva bampekuye bakica komeza amahoro kuva baduhekuye bakatwangariza abavukanyi bakangara abandi nabo bakabata mu mabuhero hakaba abantu bagiye inzima yongo hari hizo ndamusaba
hanyuma muca mugira ko kuri ako kabaza ati byoshika ugasubira mu Burundi nk'ubu unye bisetse ati byo biganiro nibibe nimuze twumvikane turabe ikikwiye gukoka kugira ngo abahunze bahunguke namwe bwe murimwo ibyo biganiro bibeye mu Burundi
nje nakimbuza erega nigihugu cyanyibarutse mugabo kugira ngo umuntu asubire aho bamwangaje hariho intanga marara nosaba imbere yuko subiria iwacu nkamenya ko hariho umutekano wanje ikipfa caburiwe ni mpongodi jewe novuga nti kugira ngo nsubire mu gihugu cyanyibarutse mfungurira bajya bana baboreye mu mpimba bafungiwe ubusa ni hamagara bajya bamenyesha makuru bagende amaradiyo yugurugwe tubone koko hariho umutekano ku bantu bose nosaba nti abo bose bangaye ni batwakire twese tutekane tuvuge ikiri ku mutima twubake igihugu cyatwibarutse sinureka kutahi wacu
ngira kudaha muri Afrika y'Epfo aratahukiwe ku kibazo yabajije twese na Jean Bosco niyo mwungere Jean Bosco ikaze ku ijuru ry'Amerika
murakoze cyane murakoze cyane
uherereye ga Jean Bosco
ndi mara wende rirongwe
rirongwe ni muri Malawi ego hinge gatonya Francis uwihoreye turaziko tugufise ku murongo wa telefone wihangane turanze twakire Jean Bosco ari muri Malawi akabazo kawe Jean Bosco
cyaka akabazo kanje ubwa mbere ndaramukije madi ndakuramukije mu byeyi mu Burundi
amahoro neza Jean Bosco
ndemi muri mu Burundi mu aho abana bose bise ndibaza ibyo tundibigera ko niyo ndondo tufise niyo abo imana igiye kutugana
akabazo kawe
atabazo kanje jewe icambere na mbere na goma ikizabo bicyo na bakubugusaba wewe ikizabo na bagusaba leta y'u Burundi ubwa mbere na mbere ibiko kuri kurakora turabikurikirana ku maradio naho umuntu aba atari mu gihugu cyangwa naba atari aho mubamura ariko turabikurikirana biravugwa ibi bigano muri kumura kurera mu Rwanda mutse mwigisha abajene kurima mwigisha abakorora turabyumva ariko byari kutumegera yakabaye tehe Burundi yabyumva nyene muri kumurateza imbere abandi ikindi gihugu natwe mu Burundi bari baravuze byinshi akarorero je ndaraba nko muri Tanzania ibizanduka banyarugusu ibintu baba barayemwe nta mashuri ntaki karaba nyene muri kumurafasha mu bindi bihugu byo bikorwa byacu mwari kubikorera no mu gihugu rero cyo nasaba leta y'u Burundi nuko yodufasha ikumvikana ikabona ibyo byiza muriko murakorera ibindi bihugu muriko murakorera mu kindi gihugu mwo bikorera n'ahandi baranaciye nko muri Tanzania ukaraba ubuzima abantu babayemwo kanatsindana nka intara mwari mukorera mwo byaruyigi abona benshi ko bari barababa bo mu rugi nabo baciye bahungira hagi hari abantu baba muri mezo shara mezo twakunda kuyaga hari nk'abahakoze bari babaye mu buryo budatandukanye mwayaga mukavuga ati twe twari mu kigahana na byagenze ukuntu byakunze ko tujya mu Rwanda yari ugasanga ni wa muntu yakora ngaho niyampfu byita byinshi nyamago yari bitunzwe namwe rero twosaba yuko leta yofasha ikumvikana namwe ikabaha umutekano mukagaruka inkunda marembe nicyo nagomba gusaba saba mwebwe nsaba na leta yuko nko kumvikana abana b'u Burundi n'abagore mu nkambi zitandukanye bakatorera kuyoka abana mwahoze mufasha kuko nabo n'abari kuzinga twashyize igihugu mwagize ni uruhara kugira nabo bari aho muri mwafashije abana babo mwabashije imiryango yabo turipfuza yuko nabo bagira ikigongo bakiyumvira abarundi iyo bari ibibazo bariko baragira ko mwebwe icyo mutuye mu gihugu cyacu murakoze cyane muhetaje mu byo mukora
urakoze cyane ni imani kumvire kandi ntamvuri dahita nitugumye umutima urukundo nigo rwamarutsinda
ngira kumvise ahari muri Jean Bosco ahari muri Malawi Lilongwe turafite na Francis uwihoreye Francis nawe ikaze kujuga muri Amerika no muri tsanga twatumiriyemo magi
mara neza ndabara mu gihe
uherehe ga Francis
ni muri Lusaka ni Zambia
Lusaka Zambia muvuga make ni mu Lusaka muri Zambia havugwa make
na mahoro kaje turashimye
akabazo kawe
akabazo nana akabazo nini cyane ni zino no acha bushimira umufaso ni yakuha Margarita umwe yano yagiye agira cyane cyane kuva ibi bizikubirinda bagiye bicyamuye Tige kiraraba dusoma cyatumbiza byagiye akora kuva aba nubuga bamwangaje bari mu ishyamba yagiye akora byinshi bihambaye cyane. Niyo gitangaje abanyine yagiye afashe umunsi ni wamwangaje. Naye bigatangaje n'ikintu Leta y'u Burundi umunsi yatawugira ingufu kandi gira gusubira gutahukana umuvyeyi yagiye akora ibintu byinshi byinshi nabo nyine bazi batokwirengagiza. Aha ni ibyo kino nosa n'ubusaba umupfasoni nka Margarita ni kwihangana cyane. Kwihangana burya nta mvura idahita ibyo yatwijije yagiye akora nakekeye ko ariko abandabikorera mu mahanga iyo ari Imana ibe imuhendera kandi nkamusabira gusubira kubyo ubona ari mu igihe cyose cy'amavukiro ariko arakora ibikorwa yifuza gukora abikora mu gihe cy'amavukiro. Niyo nterano yanjye nutanga ahanini nta n'ikibazo numbaze no mubaza kuko nta kaga ugiye gateza mu gihugu atari ibyiza bisa yakoze.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Lusaka Zambia. Margarite baranyitse rero ku vya fondation abanyagihugu mukanye turabagaruka ariko ku vya fondation Fondation Magi baranyitse mu Birigi Maison Shalom i Kigali bizokoroha ko ufatikanya Kigali na Bruxelles.
Ereka urabona na wewe Diana kumbure nuko waje muri studio ubu ibintu byose biroroshe naho uba muri Australia urakurana n'uri Kigali mugabo nshaka kubwira abantu banyumva iyo umuntu akoze araheza nawe akubahuka agatangiragi imezo Shalom ubu iri kwije ifise umuyobozi yarukiye muri Maison Shalom nakiye abayitwara kirane numva mengo no kubahuka nama mbaza abantu ni none mbona mwarahagurutse muranka manda ya gatatu mbere ko mudahaguruka ngo mwange manda za Magi zimaze imyaka 30. Rero ndashaka ko Maison Shalom nzoguma ndayikora kuko mu ntego yihaye urabisoma ngaha ni ukuvuga ko izorondera fondation initirira izorondera uburyo bwo gufasha ibikorwa byose haba ari muri Congo haba ahantu hose bizaba bikenewe nzoronka ubwo buryo nzobutanga muri Maison Shalom zobutanga abo bambaza ati icyo mpa nkagira Imana nkaronka uburyo bwinshi nabo bandi atambibe turinze kugira jewe sintegerejwe kwama n'ubundi ubu umeze Shalom egasi jewe nayiyobora
iyoborwa nande
iyoborwa na Richard ni kimbere
mwebwe mukaba muri
jewe nari muri conseil d'administration nkaba presidente wa conseil d'administration mugabo si jewe ndi executive sinari muri executive na gatoya
turashatse bigaruka ko mukanye hari akabazo cangaruka ko reka mbanze na Kire Brian ari ku murongo gira ntitumutebye Brian ikaze ku ijwi rya Amerika uherereye he
ndi muri Uganda
havugwa makinga Brian akabazo kawe Brian uratwumva muri Uganda Jodone umva Brian since ko tukimuse kwa hari mgasinzi ko ariko aratwumva Brian uratwumva ariko aratwumva nta muntu yava yibaza none ga Magi ati Fondation Magi barankitse ni nyafrika ko bikotse ariko barankitse kandi yitiriwe umunyafrika w'umurundi kazi igiye kure ku mugabane wa Burayi naho hamba yibaza ati b'abanyafrika izo zibashikira byoroshe kuko wumvise n'uwavuze mukanya ariko aragaruka ku kanati ivyo uri kurakora biriko bikorerwa mu Rwanda no kuvuga ngo bifasha hari habanyarwanda bifasha kandi byari bikwiye no gufasha n'abarundi bagufise bakwibarutse iyo fondation y'ubwo izoshika muri Afrika byoroshe ngo ifashe abanyafrika
mbega kubera iki twama twibaza ko twebwe umunyafrika rinda gufasha umunyafrika ego baravuga ati umujyango uhera ku mujyango jewe na none ubujyo nahora nkoresha bwa mezo shalom ndabye abanyafrika n'abanyafrika bake bunganiye ibyo bikogwa bya mezo shalom kuva itangura je ntamuwe rero no kwibaza kuko niwabona nuko byanditse mu gifaransa objectif ya fondation Magui Barankitse yanditse ngo humaniser l'humanité
guha ubuntu guha ubuntu isi
isi nuko uvuga rero uwo ari we wese azoba turonse uburyo uzofasha kandi nawe yogira icicaro muri États-Unis irafasha nakibuza rero yuko ngo igiye kure nahigiye none ko nabandanije mfasha I Burundi naho nari navuyeyo kumbure abantu biyumvira misi yose iyo bavuze gufasha baraba ibintu baraba imodoka zaguzwe baraba amazu yubatswe babona imirima ibyo bariko barimbura nibabona nta muntu yiyumvira ko kurukundo rukubaka kuko ubuntu iyo utanze ubuntu ukabuha umuntu ama umuntu kurusha arahigwa kurusha kumuha ibintu umuntu aguhaye agateka nukuvuga rero nibikuremo mezo shalom nama mvuga ko numu menyesha makuru igihe munze nshitse mu Bubiligi nkashika tana kimwe mfisi kumure na namba ye impuzu mukamba sadero w'Ububiligi yantijije yamaye unambare nshobore kugenda yamarije ati ubugamagi watakaje byose ugiye kubiki ko watakaje passport watakaje igihugu watakaje naciye nseka na kimwe natakaje nahunganye ikiruta ibindi nahunganye urukundo kandi jewe n'umuntu bwa mbere umuntu rero natangura kurara ubwoko bukuru mu bwoko bwo kuba umuntu iyo mbyutse siniyumvira ngo yo nimvire ko uko ndi umunyaruhigi ko ndi umukatolika ko ni mbyuka nzi ko ndi kiremwa cy'Imana ko mfise ubutumwa burengeye intara yanyibarutse burengeye igihugu canyibarutse n'ubutumwa buhambaye uwo muntu rero yiyumvira ati ko ngiye kugira iyo fondation iri mu Bubiligi ko izofasha abana b'Ababiligi izofasha uzoba wese abikeneye uzompamagara ni murundi yampamagara ati ngira niyumviriye ndafise umugambi nguyu wo kunganira bajya abana bo ku Buterere birigwa mu iyarara nibizombuza ko ndamufasha ni naronka umuntu ampamagara ati twari turi mu ikambi Nyarutenderi canke ahandi hose inakivara mbega wo turungikira ibitabo twajiki ntari bamfise uburyo nzobifasha ni wewe wampamagara Diana ati twebwe twagira ngo dufashe ngaha abarundi bacamwe nabye nyine
ego Jacques uratwumva Jacques kaze kujugya Amerika no muri isanga Jacques Jacques turi kumwe Jacques ni turi kumwe icicaro cha Fondation Magui Barankitse kiri mu Bubiligi hari ahandi hari amashami yacu mu bindi bihugu murashaka gushika
turacara uruyoya gumwakumwe none urabona rero uruyoya utangura kuraba nico gituma uru rugendo kandi ndashimiye ijwi rya Amerika ryantumiye no munsi kugira ndabirate namwe muzombere abavugizi kugira ngo turonke ubwo buryo bundi urabona iyo ari projet mezo shalom bayifata nka projet ayo mafaranga tuyafise tutegezwa kuyakoresha ico kintu uwadufashije yavuze na ayo mafaranga rero ngubu ubaye amfashe bayandungikiye bakayamati nayo gufasha bijya bikogwa bya Mezo Shalom ariko ubu foundation inyitirira ndose uburyo dushobora kubukoresha ku bantu bose bazo babamamagaye ngashobora gukora noneho nisanzuye atari ya projet baduhaye ya ligne budgétaire nguko babyita ya cadre logique wasinye rero ni byiza no kugira ngo shobore gufasha kugira ngo ubwo butumwa bw'urukundo busasagare bukwire mu mitima y'abantu
yego muhinga bw'ivyuma barambiye ko Jacques agarutse Jacques
yes magi
uherere hehe
ba Jean merereye mu Rusaka
Murusaka muri Zambia
neza cyane
abo mu Rusaka Zambia ijuru rya Amerika turabaramukije kuko tu muri muradukurikira mutari bake tubibonye ku matelefone muturungikira ngo tubahamagare canke turavye abakurikira Facebook yacu hari abatari bake turashimye kungere mudukurikira
kabazuka hari abantu benshi cyane gusa nuko bafitibazo byinshi bitandukanye bidashobora gukemurwa kuri telefone cyangwa ngo bikemurwe muri ambasade nk'uko kuri muri leta nziza
ni ukwihangana akabazo kawe rero
bo akabazo kanje bo mu kibazo kijyanye n'ibintu bya ni ukuvuga n'ikibazo kijyanye n'ibintu by'amatakisi rero amatukutuku n'amamoto
ntutujyanye mu by'amatukutuku n'amamoto uno munsi turi mu bya fondasiyo Marguerite Barankitse
Okay.
Urumuse mwiza ngaho muri.
Ngomba kubaza. Ibi bijyanye na Magi Barankitse nabonye fondasiyo iheruka gushingwa niyo yashinze kera. Kera yari Magi. Ngaho no munsi no munsi yashyize ko Magi Barankitse.
Fondasiyo yari Magi. No munsi
kera yari mu minsi yahera.
Ni bigo bibiri bitandukanye ariho Maison Shalom iracahari
yari Maison Shalom iba yitirwa Magi
yego
murabona munsi hari Magi Barankitse
fondation
Magi Barankitse c'est pas vrai
yego
bo none uno munsi mufasha ku buryo ubuhe ku bihugu ibihe mu isonga iki kugira mufashe abantu bariko barabakurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi ni ukuvuga nk'uno munsi mushobora kuba mwashinze Magi Barankitse aho muherereye kugira mufashe igihugu kandi mwongere mufashe n'abandi bantu bari mu bihugu bitandukanye none uno munsi muriko mufasha ku kibazo cy'abarundi gusa cyangwa cy'abanyamahanga bose bari mu bihugu bitandukanye abandi barundi bo bari mu bindi bihugu mubafasha igiki cyangwa mubafasha iki
urakoze ego
urakoze cyane ku kibazo cyawe nibaza ngo ntiwari bwampamagare cyangwa ngo umenye no gutumirira ugende usome kumburuje kuri site web ya Maison Shalom urabona ubutumwa bwa Maison Shalom hanyuma ubu ntituratangura kugira site site web ya fondation inyitirira ifite izina ryanje nzoheza ndabisobanure neza hanyuma na wewe ubitahure neza mugabe uno munsi nk'uko mpejeje kwishyura umumenyeshamakuru turacara uruyoya narinje kumenyekanisha ibikorwa ubutumwa twishinze ibyo rero kwari kugira ngo abantu bashobore kuba beza bagira ubwo ubuntu Imana yadusavye mu kuturema ikaduha ikatwishushanya ko igashaka ko atamuntu numwe kiremwa muntu yoshigwa ku ruhande ngo aheze abeho nabi kandi afise abavukanye nibwo butumwa rero nishinze
nigira ya tomokewe fondation Magi Barankitse kuva imaze umwaka ariko murayibona gute mu myaka 5 iri imbere muza muri ko murashika no muzabukuru murayibona gute mu myaka 5 iri imbere kuvuga ko Maison Shalom yo iri mu kwiza 30 bigenda bikurikirana ariko Maison Shalom yo yirakuriye Fondation Magi Barankitse imyaka 5 yako kabebe mwavutse izoshika imeze gute
urazi ufise kazoza kacu mu minwe nuwaturemye jewe iyo bambajije kumbure mpora ndabivuga mu rurimi rw'igifaransa bambajije ati none wewe ubona gute n'ubuzima bwawe ubuzima bwanje buri mu minwe yuwabumpaye imana rero umbajije ati mu myaka itanu nibiki simenya aho nzoba ndi ubizi nuwandemye mugabo yampaye ubwenge indema n'ubwenge iduha iratwishushanya ko iduha gutunganya isi ngo tubitunganye urumva rero ugeze mu zabukuru uravuga ati reka nsigiragi kuko ndashobora no gutsitara ntawuzi rero muri iyo myaka itanu aho nzoba ndi mugabo icyonzi cyocu icyonzi nuko imana izogumara imana imana rukundo kandi nshaka ko yaba nosinziriye icya mbere nk'uko nahagurutse ngwanira agateka k'abana jewe icyo nashaka nuko atamwana n'umwe yogwa ruswi nuko atamwana n'umwe tusanga mu ibarabara tamwana n'umwe tusanga mu ibohero tamwana n'umwe yokwicwa n'umunanu hari abariko baricwa no kuba bariye byinshi rero ndashise une confiance triomphante à la providence
magi retraite yawe izobajya muzaje mu karuhuko kabukuru ryari muratanguje iyindi fondation mu gihe imyaka ntikiri nyacagihe matubwira mwatanguye ku myaka 24 mu myaka 5 muzaba mwaramaze kuzuza 70 umuntu akibaza ati none akabukuru kanyu karuhuko kabukuru muzogatangura ryari iyo fondation mutanguje nimba muzoja muzabukuru muzoca mushira hari amuhe abo mufise babandanye bayitwara namwe mu ruhuke
egeje ntacyo ntwara oya icyo mvuga n'urukundo none warabonye urukundo ruja muri retreat naho nzoba ndyamye ku musego nzoba ndanye urwo rukundo kumbure uvuga ibyo kuyobora ibyo kuyobora institution ibyo kuvuga ati ni jewe ndayiserukira nkagenya imbere y'amategeko kuyivugira gusinya kugirana ibyo nibindi ibyo byovyo sina jewe ndi president wa fondation Magi Barankite nubundi numubiriki uri vice president ni umurundi yitwa Majambere Silas muhungu wa makokwe aba muri Norvège uraba ubuzima bwa fondation imisi yose numubiriki kazi yitwa Florence uri aba administrateur abari muri conseil ya de sage harimo ba abashinga mateka bo mu Bubiligi nka Louis Michel harimo abahoze arabategetsi benshi ba kwisi nukuvuga rero tugiye kugura sijewe sije ntwara zobandanya ndi ngwizugo rukundo gusa
turiko dusanga abasozera kino kiganiro akajambo kanyu kanyuma mu munota umwe kubatandukanye bariko baratwumviriza
nashaka ko kuko abanyumvirije kumbure n'abatavuga ururimi rw'ikirundi niryo ragi ngomba gutanga uhejeje kumbaza sinoshaka kuryama kwitaba ibukama ngo Petero mweranda mbaza ati mbega magi ko nari naguhaye ingabirano nyinshi none ujimbokoboko shaka rero ko abantu bamenya ko icyo baremewe baremewe urukundo
murakoze cyane gose Margarite Barankitse kubona mwaje ngaha mu studio y'indwi ku ijwi ry'Amerika kugira ngo dushore kuyaga muri isanga y'ino munsi ngo mutubwire ibitandukanye kuri Fondation Magi Barankitse ejo nitwasura kudodora ngo mutubere mutumire muzo twita
urakoze cyane Diane nanje ndakuye ubwatsi ku ijwi ry'Amerika rimaye bwo buryo
yego arakoze Dieudonné Cubahiro twarifatikanije muhinga bw'ivyuma na ingenieur yariko aratosora maji kugira ngo abashikire ameze neza Diane nahaje twari kumwe turasubira saa 12 mu makuru ngiye kubategurira mukurindira bandanye kuryoherwa n'ijwi ry'Amerika mu ndimi zitandukanye.